Turumviriza aya majambo y'Imana mu icete Pawulo yandikiye Abanyefeso igice ni cya gatandatu. Tuhikaze cyane cyane abashitsi. Aha ni Imana itugejeje mu rugendo twagize muri uno mwaka rwose rwo kurimburira hamwe amajambo yo muri icete ry'Abanyefeso igice cya gatandatu. Tugeze hafi ku iherezo, turaza gusomera hamwe guhera ku murongo w'icumi gusa kuri mirongo ibiri ko tumaze iminsi tubikora. Maze mu buryo bwo kurimburira hamwe turaza kwerekeza amaso ku murongo wa cumi n'indwi. Ibigwanisho by'Umukristo. Ibisigaye muremesherezwe mu mwami wacu no mu bushobozi bwiwe bwinshi. Mwambare ibigwanisho byose by'Imana kugira ngo mushobore guhagarara mudatsinzwe n'ubugunge bwa Satani. Uko abo tunigana ataraba inyama n'amaraso, ariko tunigana n'abakuru n'abafise ububasha n'abaganza iyi si y'umuzimagiza n'imwe mumbi z'ahantu ho mu ijuru. Kubw'ibyo mwakire ibigwanisho byose by'Imana kugira ngo mushobore kudatsindwa ku munsi mubi, kandi nimwaheza byose mugahagarara mushikamye. Nuko rero mushikame mukenyeje ukuri, mwambaye ukugororwa nk'icuma gikingira igikiriza, mwambaye ibirato ariko kwitegurira kuvuga ubutumwa bwiza bw'amahoro. Kandi hamwe n'ibyo byose mwakire inkinzo y'ukwizera, niyo muzoshoboza kuzimisha imyampiya wa mubi yose yaka umuriro. Mwakire inkofero y'agakiza hamwe n'inkota ya mwempu, niyo jambo ry'Imana. Musengere muri mwempu ibihe byose mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi ibyo mubibere maso mukobeje rwose. Musengera abera bose, kandi nanje nyene munsengere kugira ngo mpabwe insiguro uko mvuze kose, namamaze nshirutse amazinda ibanga ry'ubutumwa bwiza, kuko ndi intumwa yabwo iboheshejwe umunyororo nsigura ibyabwo nshize amazinda nk'uko ntegerezwa kuvuga. Cumi n'indwi, mwakire inkofero y'agakiza hamwe n'inkota ya mwempu, niyo jambo ry'Imana. Amen. Imana, nk'uko wahoze ubisezerana, n'ubu nyene uhezagira ijambo ryawe mu ishengero ryawe kubwa Kristo Yesu umwami wacu. Amen. K'umuntu yegereza mu mpera z'umwaka niko atangura guterereza amaso inyuma ingene umwaka wagenze, akaraba ibyo yabayemo ku ruhande rumwe, ariko kandi n'iby'Imana yagiye irakora, na cyane cyane babirengeye amaso yacu. Iyo umuntu aterereje amaso inyuma rero kuri uru rugendo Imana yatugabiye muri uno mwaka nk'ishengero, iri kete ry'Abanyefeso si kete rimeze nk'ayandi makete Pawulo yandikiye amashengero. Ayandi makete ahanini ya si yose atari makeya nk'Abikorinto cyangwa Abigalatiya yaba afise ikibazo kimwe cyangwa bibiri yifuza kwishurako. Ariko amakete nk'Abanyefeso cyangwa Abaroma n'amakete muri rusange atari ikibazo kimwe yifuza kwishura, ariko yerekana ubwiza butangaje bw'agakiza gahambaye k'Imana. Ikete ryose nta rindi shingano rifise ko guhishura neza umugambi w'Imana kugira ngo abumva babone bakire agakiza gahambaye k'Imana. Twarakabonye duhereye mu gice cya mbere, gahambaye kubera iki gashengero? Gahambaye kubera ari ak'Imana ubwa mbere na mbere. Taraka umuntu yo kwibumbira, yo kwikuramo. Saka inshuti n'abagenzi bo duhereza, saka abahanga n'abakomeye, gahambaye kuko isoko ryako ari Imana. Gahambaye guhera mu gice cya mbere kuko muri iyo Mana nyene niho gaserukira ataco gafatiye ko na kimwe. Kaza kubera ubuntu butangaje bwinge n'Imana umurongo wa kane w'igice cya mbere ngo yadutoranije mu mwana wayo. ingene imana mu bwenge no gushaka no guhitamo kwayo atacifatiye ko na kimwe cica umuntu azokora azohitamo canke azoba imana ibikora kubw'ubuntu no kumenya no gushaka kwayo gusa. Gice cya kabiri gahambaye kubera iyo kaserukiye kabonekera isoko n'imana ngakubwira ngo kadushikire ngo kaciye mu maraso y'agaciro y'umwana wayo. Iyaba ari akantu gasanzwe cyari kuba ibisanzwe ngakubwira ngo gashikire ishengero ngo kaciye mu kiguzi kidasanzwe cy'umwana w'imana yaje nk'uko twaririmbye kabana natwe ngo igihe gikwiye gishitse mugabo akemera akabambwa ku musaraba ngo muri iyo co gikorwa cya Yesu ngo twahawe guharirwa ibyaha byose twahawe gucungurwa kugabitanye n'urubanza rw'Imana twahawe gucika abana b'Imana twaharonkeyemwo iragi umurongo wa 17 ibirenge ibyo byose twambitswe ingabire yasezeranywe n'ico kimenyetso ca mwemu yera Imana ishinge cyane ngo nagakiza gahambaye kubera Imana mukadushitsako yarinze gutanga ikiguzi cy'umwana wayo. Ako gakiza gahambaye kabonekeye mu bikorwa Yesu yakoze karanabandanya mu ishengero kaboneka igice cya kane n'igice cya gatanu byerekana ingene kuri abo yamenye ikabakunda bidasanzwe ikabashitsa ku uyu mugambi wayo ngo abonye rero irabazigama mu nzira yo kwera n'ubumwe Imana ishema ngo irabateramira ngo abagabo n'abagore abanyamahanga n'abayuda ba hafi n'abakure bose bacike umwe muri Yesu bafadikanijwe n'ubwo bushobozi bw'igikorwa Yesu yakoze hakabaho atari kwegerana bisanzwe mbwa ngo gucika umwe ku mubiri w'Imana umwe nagakiza gahambaye kubera ubushobozi bw'Imana muri mwemu bugumye ishengero ryayo bukariteramira mu buryo budasanzwe. Iyo shengero rero ririko rirakuzwa mu bumwe ngo riranakomezwa mu guhora gezwa igice cya gatanu ngo Imana yakore igikorwa cyo kwerekana agakiza gahambaye kamwe yatangura ishishikara kugira ngo abonye yakunze bizeye umwana w'Imana bahore bezwa biyambura ingeso zibi bambikwa ijambo ry'Imana no kugororoka kudasanzwe kuva ku mwana w'Imana. Shengero ry'Imana igihe cyose bibiri ikoresheje ijambo ry'agakiza gahambaye ni igikorwa gifise kahise kubu ariko kandi na kazoza. Abaromi igice cya 16 bavuga ngo singifise isoni ry'ubutumwa bwiza kuko ari ubushobozi bw'Imana buzanira agakiza uwizera wese. Agakiza kayo, agakiza ko gutsindanishirizwa, agakiza ko kwezwa uno munsi n'agakizwa ko kuzotahukanwa n'Imana igihe Yesu azogarukira. Iri jambo ry'agakiza riratekeyemwo ubwiza budasanzwe n'agakiza gahambaye kubera n'Imana yabamenye ikabatsindanishiriza niyo ibiyezeshereza kubw'ijambo ryayo n'ubushobozi bwa mwemu kandi n'izogaruka kubitorera. Umwana w'umuntu arahagarara agatangarira no kwakira iyo ngabire idasanzwe iva ku Mana. Imana ishinge cyane. Ako gakiza rero no mu gice turiko turahereza ko cya gatandatu ntaca hindura umugende Pawulo mu kutwandikira no makete aho yahereye ntihabandanyiriza nuko ako gakiza gahambaye kabonekera n'ingene wa wundi yabamenya yabahamagara yabakiza kubw'ijambo ry'ubutumwa bwiza wa wundi yabashira mu ishengero ariko arabeza ni nawe kandi abateramiye bakiri ngaha mu isi iri mu intambara idasanzwe. Intambara yitwa amajambo menshi dukunze kumva yitwa intambara rukristo kubera ushobora kuyijamwa no kuyigwana suwariwe wese ni wa wundi w'umukristo wenyine. Yitwa intambara y'imwemu kuko ngo twabonye ngaha atari intambara y'inyama n'amaraso ngo ariko tugwana na satani n'abakuru n'abaganze n'abari tugwana ngo n'impemumbi z'ahantu ho muzimageza, ntitugwana n'inyama n'amaraso. Yitwa intambara y'ukwizera, kuko amayeri n'ubugunge bwa Satani bukunze kutera bera bifatanije kuco bizeye Yesu yabakoreye igihe yabavyara ubwa kabiri. Ifise amazina menshi ariko n'imwe. Aya majambo rero muri gatandatu nariko atwereka ingene twe twikiza, ariko ariko asubira kudushingira intahe ka gakiza gahambaye k'Imana, ingene tukiri ngaha mu isi tukirindiriye gutabarwa n'umwana w'Imana, Umwami Yesu ari waduseguye, ari we mugabisha w'ingabo z'Uhoraho, ari watugwanirira intambara y'ukwizera Imana ishimwe cyane. Niho rero twahinjiyemo, turiko turaraba ingene iyi ntambara umuntu ayitabirira. Ayitabirira gute? Murongo w'icumi w'ahantu twasomye hatubwira indunduro y'iki gice cyose ngo ibisigaye hamwe n'ibyo twavuze byose mukomerezwe mu mwami wacu no mu bushobozi bwiwe bwinshi. Abera bitabirira bahagarara neza muri uru rugamba, babandanya bakira agakiza gahambaye k'Imana mu guhagarara neza, bakomerejwe neza, bashikamye neza muki mu mwami Yesu yabamenye kabakiza no mu bushobozi bwiwe budasanzwe. Ubisanzwe biragoye muri kamere kacu soko twokumva kwitabira urugamba. Kenshi iyo dusomye iki gice bantu b'Imana dukunze kwihutira kuraba ibi bigwanishwa ibyo ari byo. Mbwayi ibi bigwanishwa byose guhera muri cumi na rimwe gushika ngaha twashikaye muri cumi n'indwi bisigura uyu murongo w'icumi. Uku gushikama no gukomerezwa mu mwami nibyo bibonekera mu kwambara umwami Yesu. Haleluya. Si kindi kintu kiza kongera ko oya. Iri jambo riradushingira intahe ubugira kandi yuko tukiri ngaha mu isi abera duhamagarigwa gukomerezwa mu mwami Yesu no mu bushobozi bwiwe bwinshi. Gute? Cumi na rimwe kumanuka nibyo bica bisegura. Rero twagiye turabibona, wowe tutabanye kandi usubire tubyibukanye gatoya. Umuntu akomerezwa mu bushobozi bw'Imana cumi na rimwe mu gusubira kwibutswa yuko Yesu ari we kuri. Nimba Satani ikibazo azana ari ic'ibinyoma, ukuri dufise ni Yesu mwana w'Imana. Yohana bivuga neza ngo ni we nzira, ukuri n'iki n'ukugororoka, ngo yaje yuzuye ukuri n'ubuntu. Yesu ni we kuri. Rero mu guhagarara, mu gukenyera umwambaro wacu dufise, dukenyeza ukuri ari we Kristo Yesu, niko guhagarara muri Kristo no mu bushobozi bwiwe bwinshi. Cankabiri ngo twambara igikingira igikiriza. Si kintu cyo hanze tuza kwakira. Iri jambo ryasubiye kudushingira intahe yuko nimba igikingira igikiriza ari ukugororoka kw'Imana, ngo Yesu wa wundi yatumenya, wa wundi yadukiza, wa wundi ariko aratweza. Yesu niwe kugororoka kwacu igihe cyose wa mwansi aturashimyama yo gukekeranya ko nimba tugifise bikituboneka ko kwagakiza kacu katarafata neza. Ati rero mwambara igikingira, mwibuke ukugororoka kuzuye mufise muri Yesu, muremesherezwe yuko naho kutarakwira hari umunsi azoza akabahukuza Imana ishimwe cyane. Aleluya. Cya gatatu ngo kandi muriko muragenda mu butumwa bwiza mwambara inkweto cyangwa ibirato by'ubutumwa bwiza bw'amahoro. Ingene Yesu ari we mahoro yacu. Satani cazana n'uruhagarara ngo icamuzanye no kwiba, kwica no gutikiza. Niyo ariko aratera bera rero azana uruhagarara rwo kudukanga yuko hoba hakiriho ubwansi bugisigaye hagati ya twebwe n'Imana. Ariko hanyine mu Banyefeso kabiri twarahabonye umurongo wa kane yuko Yesu ari we Shalom mahoro yacu. amahoro yawe ngo yakuyeho urwanko rwose rwari hagati y'Imana n'umuntu, ahubwo ikirenge twasomye muri Hoseya ngo yatugize abana b'Imana nzima ikunda cyane. Iyo Satani rero azanye amajambo n'ivyumviro bibi n'ugukekeranya yuko hari coba gisigaye Imana iturabe igitsure, yuko niyo twakora kino caha hazoba hariho urubanza ruri inyuma, tumenya neza yuko nk'uko Abaroma 8:1 bivuga yuko ata rubanza rukiriho kuba ari muri Kristo Yesu. Aya majambo y'ibi bigwanishwa n'ingene dukomerezwa mu Mwami Yesu no mu bushobozi bwiwe bwinshi. Mwani majangu, ukuri kwinshi kwiwe, ugororoka kwinshi kwiwe, n'amahoro menshi ava mu Mwami Yesu igihe cyose duhagaze muri ya sirimwo imvururu nyinshi. Uheruka twabonye ingene n'Umwami Yesu rero mu kuhagarara neza mu bushobozi bwiwe ngo niwe nkinzo y'ukwizera kwacu. Uhoraho niwe nkinzo yanje, nico twabonye muri 16, ingene ukwizera aricyo kidukingira. Ukwizera ukuhe? Kumwe twatangurana kwizera Yesu n'igikorwa yakoze ku musaraba, niko dushishikaramwo ko bukeye uko bwije. Nituzana ibindi bikorwa twongera ko, nituzana inguvu z'iwacu, ariko kwizera uwo mwami tumenya neza ko gutabagwa kwacu kose kudahagaze kuri twega, ariko guhagaze mu dukingiye ariwe Kristo Yesu. Rero ko twabaye muri uwo mugende wo kubona agakiza gahambaye k'Imana muri ibi byose, nitwohareka ngo tuzane nk'ikindi. No muri ibi bibiri bisigaye byono munsi y'umurongo wa 17 ngo mwambare canke mwakira inkofero y'agakiza hamwe n'inkota y'iyo jambo ry'Imana, turagomba gutsindagira neza ayo majambo ngo Imana yongere itwigishe ingene umuntu ahagarara mu Mwami Yesu no mu bushobozi bwiwe bwinshi. Imana ishinge cyane. Haleluya. 17. Mwakira inkofero y'agakiza, inkofero ku musirikare w'Umuroma yari inkofero ifisemwe ibice bibiri dukeneye kwiyumvira ko no kumenya mu buryo bw'inge nibumbye. Yari inkofero uyirabiye hanze ni nk'aya makasike y'igisirikare, hanze cyari icuma gikomeye cyane kugira ngo niyo umuntu bamukubita ko icumu canke umupanga, iyo nkofero y'ico cuma ihagarike ko gukubitwa. Mugabindani yari ifise ikintu kimeze nk'ibitambara n'amamuse ituma izosi n'umutwe bihagarara neza, kandi umusirikare w'Umuroma agashobora guhindukira atake mu bujiji. Cyari igikoresho cyiza rero gituma ashobora kuja ku rugamba agatambuka atake mu derange. Mugabo kandi hari kimu kubiseko ca cuma c'inyuma kigashobora guhagarika iyo ntambi canke uwo mwami. Ariko si ivyo gusa, uwo bamaze kubona amasanamu y'inkofero y'Umuroma, ivyo ni vya bindi biboneka hejuru ku mutwe w'inkofero yari ifiseko ibintu bimeze nk'utwoya. Sinzi ko murabibona. Ayo moya yari afise ibikorwa bibiri, hamwe kwari ugushariza amoya bakwiye kubikoko kanaka. Kimwe cari ico gushariza k'umusirikare w'Umuroma yarambara agashazi manshi, mugabo kandi ayo moya yari nk'amapete yarerekana ubutandukane bw'amapete hagati y'abasirikare. Naco gituma muzobona inkofero imwe iri kwa koya kamwe kera, amen, iyindi iri ku bwoya bwinshi bwirabura buhera imbere bugashika inyuma. Umujenerali yaba yambaye kasike nziza cyane iri ku bwoya butukura buhera imbere bugashika inyuma, bisigura ko umusirikare w'Umuroma agiye ku rugamba. Bari kure na kure baramenya n'umwe wese ahari, ngabo si bivyo gusa, baramenyana n'inge n'abari imbere n'abari inyuma, umwe wese ikibanza arimwo. Mwambara inkofero y'agakiza ifise inkomezi zo gukingira, ifisemwo koroherwa indani mu mutwe, ifise kubwiza bugushaza. Mwambara inkofero y'agakiza kandi yerekana n'ico mwagizwe. Pawulo akoresha ikigereranyo ari cyiza cyane kugira ngo umuntu wo muri Efeso canke uwera ariko arimbura kuri iri jambo aheze atahure neza ko ijambo akoresheje rirarengeye gushira ko kasike isanzwe. Ni gute rero shengero iri jambo agakiza arizo nkomezi? Ni gute iyi kasike ikingira umutwe, kimwe mu bihimba vya mbere vyoroshe cyane turetse umutima, kigakingira kikorosha ubwenge n'ivyiyumviro? Ni gute iyi nkofero ikora iki gikorwa? Ngo iyi nkofero niyihe? Ni iy'agakiza. Iri jambo ry'agakiza kugira ngo turitahure neza turazingurira impapuro nka zingahe zikeya zitandatu imbere, wegeye imbere impapuro nka zitandatu ucushikira igitabo ca Abatesalonika ba mbere igice ca gatanu. Kubera agakiza twakavuze muri bwa buryo buhambaye bwinshi kwifise igice ca kahise, kubu na kazoza, ariko igihe cose rikoreshejwe hari igihande kimwe muri ivyo bitatu ibigomba gusunika gusumba ibindi. None muri iki gisomwa nikihe? Abatesalonika ba mbere gatanu umurongo w'umunani niho Pawulo adufasha wenyene kubona aka gakiza akariko. Murongo w'umunani ngo ariko tweho turaba umurango, twirinde ibiboreza twambaye icuma gikingira igikiriza c'ukwizera n'urukundo, kandi twambaye inkofero ukwizigira agakiza canke ivyizigiro vy'agakiza, kuko Imana itadushiriyeho kuturakira ariko yadushiriyeho guheshwa gakiza n'umwami wacu Yesu Kristo. Niwe yadupfiriye kugira ngo tubaneho nawe turi maso canke dusinziriye itiro ry'urupfu. Nuko muhanurane, mukomezanye nk'uko mubikora nyene. Murabi iki gice ca gatanu ca Abatesalonika, ijambo ry'umutwe ni ivy'ukugaruka k'umwami Yesu. Ivyizigiro vy'agakiza kazoboneka vyo kuzobana n'umwami Yesu, ariko ashimangira ku vyizigiro vy'abera bafise muri ca gihe Yesu azogarukira. Biteguriye yuko Yesu umwe yaza, umwe yabakiza kubw'ubutumwa bwiza. Hari igihe baramwiteguriye, baramwiteze yuko azogaruka. Igihe co kugaruka ca Yesu si igihe gisanzwe. Ego tuko turahimbaza ibihe vya Noweli muri ino misi, haba harimwo imisi mikuru myinshi n'ibitandukanye, ariko bantu b'Imana mwiyumvire ku munsi Yesu azogarukirako. Ngo ni umunsi hazoza ca gikorwa c'izuka ry'abapfuye, ngo ni umunsi w'urubanza rw'Imana, ngo ni umunsi wo kwinjizwa muri wa mwandu w'Imana w'ibihe bidashira. Umunsi wo kugaruka, ibi vyizigiro vya kazoza biratanga amagara y'uno munsi. Imana ishimwe cyane. Petero arabivuga neza mwikete iciwe cya mbere, igice cya mbere akavyagura aya majambo Pawulo aba ariko arakoresha ngaha. Kumbure kuyasoma vyodufasha. Petero igice cya mbere, ikete giwe rya mbere, igice cya mbere guhera ku murongo wa gatatu gushaka ku murongo wa gatanu. Petero akoresha ano majambo ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ari yose iragahezagirwa yatuvyayo bwa kabiri, nk'uko imbabazi zayo nyinshi ziri, yaratuvyaye kubw'imbabazi zayo kugira, hari impamvu, kugira ngo tugire ivyizigiro bizima. Ivyizigiro bizima ituvyaza kuzuka mu bapfuye kwa Kristo, ngo yindi jambo kugira ngo bizogende gute? Ngo tuzokwegukira iragi ritabora, ritanduye, ridatituka, twabikiwe mw'ijuru twebwe abazigamwa n'ubushobozi bw'Imana kubwo kwizera, tukazigamwa mu gakiza gateguriwe kuzohishurwa mu gihe cy'iherezo. Imana ishimwe cyane. Agakiza kahambaye aka gace k'iyi nkofero hariko gaca akarongo ku vyizigiro dufise mu kugaruka kwa Yesu n'izuka igihe umwami Yesu azogarukira. Mugabo ivyo vyizigiro ntibishoboka bidahagaze ku kwizera umwami Yesu tuba twarakiriye. Yaba Abitesalonika yaba Petero bashingira intahe yuko kumenya Yesu kw'igikorwa yakoze ku musaraba caduhaye imbabazi, caduhaye gucika abana b'Imana, caduhaye kugira umwandu niragitubikiwe, nivyo bitwizigiza. Si ukwizigira ko mu kirere, ariko bitwizigiza yuko na vya bindi bigisigaye bitarashika ari ivy'ukuri ngo mu gihe gikwiye kizoshika. Abisirayeli kurasoma muri bihe vya Noweli inkuru ya Simeoni canke Yohana ngo bari barindiriye gutabagwa kwa Abisirayeli ku buryo wabonye Yesu bamenye ko Imana yashikije isezerano. Haleluya. No, tumenya neza yuko kubera Imana yabishingiye intahe n'ibi nyine muri iri jambo ryayo nyene n'ubu nyene ko yaje ubwa mbere akadusigira mwemu wayo no munsi ntagasiba azogaruka kuri wa munsi w'amateka. Tubimenyeshwa n'iki? N'ukwizera dufise uno munsi mu mwami Yesu. Iki ciyumviro rero muri ubu bwenge bwacu kirategwa na wa mubi, abera b'Imana bari mu ntambara. Iki cizegwa uku kuri kugaruka k'umwami Yesu kurategwa cyane gose, kandi bituba ko twebwe uno munsi nk'abizera ntibibaye kuri twebwe gusa, byahereye kuva kera. Usonye muri Mariko 12 turinda kuhazingurura, turumva inkuru z'abantu bitwa Abasadukayo. Murongo wa 18 tubwira ngo nuko Abasadukayo baza kuri Yesu, ngo Abasadukayo bari babandi batizera izuka. Bari biteze Mesiya, bari Abayahudi beza, mugabo ntibemera iby'izuka ko bizoza. Abikorinto ba mbere 15 dufise ugwete runini ya gwi Pawulo ariko aratanga igishinga nahe cy'ivyizuka. Hari habaye iki mu ishengero ry'Ikorinto? Bamwe bavuga bati ivyizuka vyaramaze kuba, nta gisiga Yesu yarazutse. Abandi bakavuga to ya bizoba muga mu kuzuka kwacu hazozuka imwe mu gusa ntihazozuka imibiri. Ngaya mayeri hamwe ni sivyo, ahandi ni oya, hazozuka igice ntihazizuka ikindi. Pawulo aca yandika n'uburakari bwinshi ati nimba tutazozuka mu bapfuye, nimba tutazokwambikwa imibiri mishasha itabora, nimba tutazohabwa ubwiza bwo gukayangana bwuzuye bw'umwana w'Imana, ukwizera kwacu kose n'ubusa. Ati dufise ivyizigiro atari ivy'uko Yesu yaje agakora ikihari gusa, mugabo dufise ivyizigiro vy'agakiza kagisigaye ka glorification. Nico gituma turirimba gloria, glorification, kuzohabwa ubwiza bwuzuye bw'umwana w'Imana igihe Yesu azogarukira. Abitesalonika twasoma igice cya 5 bariko bagira iyo ntambara nyene, abantu bababwira bati ukuzuka kumengo kwatinze. Petero twasomye abantu bari kwarandikira basabagiye bari bafise ikibazo cy'izuka kubera bari mwihamwa bati none ko Yesu yagiye atubwiye ati ndaje vuba. Amane jemu. Hama imyaka n'imyaka ikaba iheze, ubwo vya bindi vy'izuka n'ivy'ukuri bariko baradendehukigwa mwihamwa barimwo. Bantu b'Imana, Timoteyo wa 2:18 Pawulo yandikira Timoteyo ati narumvise mu ishengero ry'Efeso. Timoteyo yari mwungere w'ishengero ry'Efeso yuko hari abantu baba ku murongo wa 18 yuko izuka ryamaze kuba tariki hari. Satani mu ishengero no mu bantu arabiba ivyiyumviro vyinshi n'amajambo y'amayeri menshi n'ugukekeranya kwinshi kugira ngo abwirize abantu b'Imana ati ego yaraje ivyo ntaho biharira, ego yarabambwa arazuka ntaho biharira. Ariko uravye igihe kihari n'ibiri imbere aho mwo kwitega ko azogaruka, ukwizera kubuze mu izuka. Pawulo avuga neza kuba gupfuye. Ukwizera twahawe kurimwo ivyo Yesu yakoze, kurimwo ivyo ariko arakora uno munsi, kurimwo n'ibigisigaye igihe azogarukira nta gishasha munsi y'izuba. Abantu b'Imana, amajambo y'ububeshi n'amayeri ya Satani ku bijyanye n'izuka bihoraho mu buryo bwa rusange, ariko ibyo bya rusange hari n'igihe bishikira umuntu mu buryo bw'umuntu bwiwe. Biza gute? Biza cyane cyane hamwe iyo bivuye usanze umuntu mu gihe aremerewe ariko agwana n'ivy'uno munsi n'ibimuhanze, nka Petero abo yandikira bari mu ihamwa. Biza iyo umuntu yakoze icyaha akumva umengo icyo cyaha yakoze, atanguye gukekeranya ko niyo Yesu yaza azobana nawe kubera icyo cyaha gikomeye kimaze iminsi myinshi ku buzima bwiwe. Pawulo yanditse azi neza ko iyi nkofero ikenewe cyane ku bwenge bwacu, kuko buzamo ibyiyumviro byinshi kubera b'Imana igihe umuntu yacumuye canke ari mu ihama no mu maganya menshi cyane. Ibya kazoza umengo birahavuye, dutangura kwigwanirira uno munsi. Hari n'abandi amayeri ya Satani aboneka ko mu buryo bw'inyegeje, n'uyundi aba yiteguriye ko Yesu niyo yaza bizobana bidahagaze ku kwizera afise mugabo ku bikorwa vyiwe. Yiteze izuka no kuzobana na Yesu kubw'umwete aba afise. Ivyo bice vyose uko ari bitatu, iri jambo rivuga ati mwambare inkofero y'ivyizigiro vy'agakiza bihagaze mu kwizera Yesu gusa. Abivuga neza, iyo umuntu yiteze izuka kubera umwete wiwe iyacumuye aca yihebura. Iyo umuntu yiteze izuka akumva arakekanye ko atazuriyeho kubera icyaha cyamubonetseko aca yihebura. Ugiteze kubera umwete n'ibikorwa byinshi byiwe nawe acagira ubwibone. Amayeri ya Satani aza afise ubugi bwinshi, mwaba icyo ahamije vyose agomba ko umuntu yiraba, agomba ko umuntu agira ivyizigiro vy'agakiza yiravye ingene ameze. Iri jambo ni ivyizigiro vy'agakiza gahambaye k'Imana gahagaze kubu nuko muremesherezwe mu mwami Yesu n'ubushobozi bwinshi bwiwe. Umuntu aza gukomezwa neza no gufashwa neza kuko yasubiye kwibutswa imbabazi zabonetse muri Yesu, ko zifuka ibya kahise zigafuka iby'uno munsi zigafuka n'ibya kazoza. Umuntu iyo yabaye mu buzima womengo ni bwiza azi imbere y'Imana aciye bugufi, azi neza yuko ibikorwa byo kugororoka vyiwe vyose vyiza ari nk'udushamba ari imbere y'Imana. Kwica ashobora kwireguza imbere y'Imana gusa aragakiza k'Imana kabonekera mu mwana wayo gusa. Umwanditsi umwe yavuze ati umuntu yiteguriye ko igihe Yesu azogarukira azoraba ibikorwa azoba arimwo n'ingene yabanye n'Imana, ati uwo muntu ararushe kandi araremerewe kandi azotangara. Ati umuntu wenyine afise ivyizigiro vyo kugaruka kwa Yesu mu buryo bwiza ni wa wundi umwami Yesu azagarutse, azi neza yuko kumwe Yesu yabikora mu kumutsindanishiriza, kumwe Yesu abikora mu kumweza misi yose akoresheje ijambo n'ubushobozi bwa mwemu, ariko Yesu azomwinjiza mwije akoresheje ubushobozi bw'ijambo ryiwe na mwemu wiwe gusa. Aleluya. Mwambare inkofero y'agakiza y'ivyizigiro by'agakiza bidahagaze mu gikorwa na kimwe, bitaraba kugororoka canke kucaha, ariko bihagaze ku bushobozi bwinshi buri mu mwami Yesu. Hamwe n'ivyo vyose rero, mwakire inkota ya mwemu ariryo jambo ry'Imana. Umusirikare w'umuroma uko twagiye turabisoma niko byagenda, ariko arambara yari afise impuzu ndende imeze nk'ikanzu yahera ku musipi akabanza akugara, agaca ashirako igikingira igikiriza akambara neza, agaca yicara hasi inkweto ziba zari zifite imigozi miremire akayifunga gushika hafi ku mavi akayugara neza, yaheza kugara neza ngahanye agaca aterura ca kindi inkinzo ikingira uwe n'abari inyuma yiwe bose, yaheza kuyifata agaheza agashirako inkofero. Ahejeje gushirako inkofero igikorwa ciwe ca nyuma kwari ugufata inkota. Iyi nkota si za zindi dukunze kubona ndende. Abasirikare b'Abaroma babaye inkota ngufiya kugira ngo ntizibaremere, kugira ngo bashobore gutambuka bitagoranye, kandi kugira ngo bariko baranigana n'abo baza guhura b'abansi babo bashobore kubacumita vyoroshe. Yaba ari inkota ikarishe cyane gose ibubamfu n'iburyo, yaba ari inkota ikozwe mu cuma gikomeye cyane gose. Cyo kigwanisho yafata ubwa nyuma azi neza yuko ntaza kuba kuri defense gusa, ariko arafise n'ica offensive. Timwabire rero inkota. Iyi nkota yari ikarishe cyane. Mbwa muraba ingenzi ijambo ryanditse hanze mwakire. Inkota ya mwemu mani shinge cyane. Ni byiza kubitomora neza kuko inkota tuba tuzizi kandi ziri hagufiya cyane. Hari igihe umuntu yava atora inkota itariyo. Mwa biratomoretse ngaha ni yande? Ni ya mwemu. Kubera ko ari ya mwemu n'uburyo bubiri atari ya mwemu. Ku ruhande rumwe ni ya mwemu kuko abo tunigana atari ab'inyama n'amaraso. Nimba umwansi ari abakuru n'abaganza n'imwemu z'ahantu ho mu ijoro, ikiza kubanesha si wewe na jewe, n'imwemu w'Imana gusa. Haleluya. Mwakira inkota ya mwemu kuko abo tuningana atari inyama n'amaraso. Mwabo kandi si mu buryo bw'umwansi gusa, muri ya mayeri ya Satani ni inkota ya mwemu kubera twegwe turiko turishura wa mubi bantu b'Imana. Ikiza kumunesha samajambo y'ubwenge si ukumenya guhanitse no gutahura kwa cyane gusa. Ikiza kumunesha ni ukuri guherekejwe n'ubushobozi bwa mwemu gusa. Mwakira inkota ya mwemu, iyo nayo ngo si yindi ngo n'ijambo ry'Imana. Umuntu aratangara ingene aricyo gihereza. Kubera iri jambo ry'Imana womenga iki kigwanisho kiraseguye bitanu biri hejuru byose biri defensif, kinacyo ari kimwe womengo kiraseguye biri hejuru. Tushatse kuvuga iki? Iri jambo ry'Imana iyo dusangamwo ukuri. Iri jambo ry'Imana iryo ritwigisha ibyo kugororoka kwa Yesu. Iri jambo ry'Imana niryo ridushingira intahe by'amahoro dufitaniye n'Imana. Iri jambo ry'Imana niryo ritubera inkinzo y'ukwizera niho tugukura. Iri jambo ry'Imana nibwo butumwa bwiza bumwe bwonyine bushigikiye byose muri byose, butuma vya bigwanisho bikomera neza mu kurinda umwansi aje mugabo kandi no mu gushobora kumunesha. Nacho gituma Satani aje kugerageza Yesu amugerageresha ijambo ry'Imana rihinyanyuye ati mbega ntiyanditse ngo. Yesu amubwira ati oya, suko handitse ijambo ry'ukuri rivuga ngo. Shengero ry'Imana, iri jambo ni ry'ukuri. Uyu umuntu asomye ijambo ry'Imana yibutswa bya bice tuzi ngo iri jambo ni rimwe ryahumetswe n'Imana, Timoteyo wa kabiri gatatu cumi na gatandatu. Iri ni ryarinda Abaheburayo kane ngo rifise ububasha n'ubugi. Abaheburayo habivuga neza kubera akoresha ijambo womengo ucutahura inkota neza iyimva. Abaheburayo kane cumi na kabiri ngo kuko ijambo ry'Imana ari rizima rifise ubushobozi rikarishe kuruta inkota ifise ubugi impande zomi, rikinjira gushitsa naho ritanya ubugingo n'imwemu, rigatanya ingingo n'umusokoro, rigasuzuma iby'umutima wiyumvira ukagirira imigabo. Mwakira ijambo ry'Imana kuko ari ryo ryonyine ari rizima, ari ryo rifise ububasha n'ubushobozi bwose, niryo ryonyine mwempa akoresha mu gushitsa igikorwa cy'Imana. Manu b'Imana, cena wewe abakunda Imana twahawe gukora iki? Nta kindi. Nk'uko yabivuze imbere niko aza kubishingira intahe ngaha, nuko duhora twabira inkota y'ijambo ry'Imana muri bwa buryo busanzwe. Tuvyabira gutega abantu b'Imana. Imana ibwira Ezekiyeli iti tora ico gitabo ufungure, ugurura ico gitabo muzingo uwuryeko. Nta bintu bihanitse Ezekiyeli aza kubwirwa. Jewe na wewe turugurura ijambo ry'Imana, turiko turarimbura ku kuri kurimwo, turiko turiheza umwami Yesu avugwa muri ano majambo, mwe muw'Imana, haleluya, agaheza akayimadika ku mitima yacu. Hoba hari igihe mwemu atayimadika ku mitima yacu kubera b'Imana, na narimwe, kuko niryo sezerano dufise, ko igihe cyose twegereye abakunda Imana, Imana izokora igikorwa cyayo. Gashobora kuba gato gato, gashobora kuba kegera imbere mugabo, isezerano nuko atakindi dufise, atahandi tuzokura izi nkomezi kiretse ngaha mu ijambo ry'Imana gusa. Bantu b'Imana, kubera ha ariho dukomerezwa mu buryo bwo kunigana na wa mubi, akaba ariho twabira inkota, Satani aha ntihashira ingufu ziwe zose rero mu gutera abera b'Imana hamwe, akoresha ibya kamere n'umubiri kugira ngo atubuze kuryugurura, akadusamazisha ibidutwara byinshi n'ibidukwega byinshi n'uburuhe bw'imibiri, akabwiriza umuntu w'Imana ati n'umunsi urarushe, ntiwiteguye neza, ikibanza kirimo urwamo, raba ingene wobibika. Hari urugamba abadayimoni bakora ku bantu b'Imana kugira ngo umuntu ntashikeyo. Cyo ni kime gisanzwe, uwashitseyo nawe ntibaca bamureka. Igikorwa cya Satani cya wa mubi muri uru rugamba rukristo rwo ngaha nukushitseyo nawe, mwembo mbi za Satani, abadayimoni ba Satani barahendahendesha ubwenge bwacu kugira ngo tubice ko twihuta, tubice ko tutatebeye cyane, canke utaciye ko tubirimbure mu buryo twe twishakira. Bantu b'Imana, hariho uburyo bwo kurimbura n'uburyo butari bwo bwo kurimbura. Igihe cyose umuntu yinjiye uko abigomba, aca ko arengana cyangwa akabiheba, ntidushobora kwitega igikorwa cya mwemu mu mitima yacu, kuko iri jambo rishingira ngo Imana yaratanze ijambo ryayo, yarahishuye umwana wayo muri iri jambo kugira ngo abarisoma bakaririmbura ko bicaye batekanye n'impu w'Imana akora igikorwa ciwe. Niho muzobona mu ishengero turafise iminsi ya gatanu. Iminsi ya gatanu niyo kwicara ngo twiheze, tubazanye ibibazo, turimbure, maze turiko turarimbura muri bwa buryo bwa mbere busanzwe bw'icyanditswe gisobanutse neza, mwemu w'Imana aheza akorera imitima yacu. Nico gituma umuntu ahagarara ngaha imbere agasobanura ijambo ry'Imana, azi neza ko adashobora guhereza abantu kwizera. Mugabo dusenga twiteze yuko ijambo ry'Imana mwemu ari hagati yacu asaba gukurikirwa cyose cyiza yateguye uno munsi. Imana ishimwe cyane. Bantu b'Imana, nta handi Imana yateguriye ishengero ko rihagarara mu mwami Yesu no mu bushobozi bwiwe bwinshi buserukira hehe? Ubushobozi bw'Imana, abantu b'Imana, si mu guhuha, buserukira muri rya jambo risomwa rikarimburwa, maze mwemu uko akunda ishengero agaheza agakora. Nibyo Imana yabwiye Yosuwa agiraje ku rugamba. Imbere ko Yosuwa atonda ku rugamba, Yosuwa igice cya mbere umurongo w'umunani, Imana yamubwiye ati aya majambo yanje, ibyo ugiyemo byose menya neza aya majambo ntazave hafi yawe, uzu yarimbure ku ijoro n'umutaga, niho ivyawe bizogenda neza. Kikigwanishwa kiraheraheza, kikugara, kigashigikira ibi bitanu byose biri hejuru, kubera ukuri n'ukugororoka n'amahoro y'Imana n'inkinzo y'Imana n'ukwizera, atahandi Imana yateguriye kuzohora biserukira kandi bigwirira mu ishengero kiretse mu ijambo. Satani arakora igikorwa kidasanzwe cyo gufasha abantu ntibashike, baje kuhaca ko biruka, ahandi kumva umengo ntabyo yoshobora, ahandi kumva umengo yoshobora Yesu mu kwayishakiye. Ayo ni ya mayeri ya wa mubi. Mugabo, nta muntu n'umwe w'Imana, Imana ishimwe cyane, ashobora kudashingira intaye ingene muri vya bintu twatangiye turirimba mu gutuza no kwicara no gusoma no mu gacere no kurimbura muri bwa bujye Imana yatugabiye bwose ko tutabonamwo ugukomezwa mu kwizera umwami Yesu. None rero shengero, turiko turegera ngo twishure kuri iri jambo, turagomba gufata umwanya wo gushima Imana gose gakiza gahambaye yaduhaye, kivyo yaduteguriye isi n'ijuru bitararemwa ikabidushitsako ubwo butumwa bwiza, ibandanye ibikora mu kutweza no muri ubu buzima bw'intambara. Yaduhaye umugabisha Yesu atubera vyose, muri vyose turagomba kubishimira Imana koko. Hamwe no gushima muga, umuntu aba yabonye ingene yagiye kuronderera ubushobozi bw'Imana mu kindi ataririra ijambo ryayo. Turabona nk'emparamurika mu mitima yacu aho umuntu aba ariko araronderera gushikama mu bagenzi, mu bitabo, mu bindi bintu atari Kristo n'ijambo ryiwe gusa. Aho no kuhihana tugahindukira mwemu ngo aduhe kuvavanura n'ikindi kintu na kimwe coduha kwegera urugambaro Kristo kitari muri Yesu gusa. Ibirenge ibyo ce dusaba rero ngo uyu Yesu ari byose muri ye byose, yihishuye mu kuri kose kw'ijambo ryiwe, abariwe wenyine twumira ko dukomereramwo biciye mu ijambo ryiwe. Ntihagire ikintu kindi na kimwe coza gikura ko congera ko gihinyanyura kiretse yuko akaryo kose Imana yoduha tuzokomerera mu mwami no mu bushobozi bwiwe bwinshi biciye mu ijambo ryiwe. Imana ishimwe cyane.